Ili nizbiti Amerik. Izwi d'America mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya Bose FM 98 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushigira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA no kuri website yacu ariyo radio yacu VOA akaburungu.com wamanye ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Igihugu cya Afurika y'Epfo cimirije kugirisha amatora ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka wa 2019, bavuga ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Nimo nyuma y'imyaka 25 irangiye icyo gihugu cikuye ko intwaro karyanisha miryango ya apartheid. Abitegereza ibintu bavuga ko hari ibintu bitari bike byahindutse mu gihugu muri ico kiringo. Abirabure bari degenze ubuzima bwabo bwari sununuye muri rusange umuntu abigereranije n'imbere yaho. Yamara ubudasa hagati y'abatunzi n'abakene kiracari kibazo kibonekeza bikomeye cyane mu gihugu. Ubukene n'ubushomeri biracari bimwe mu bibazo bikomeye igihugu kiriko gihangana navyo. Muri rusangi ubusumbane hagati y'abirabure n'abazungu n'ibintu bikigaragara imyaka 25 nyuma yuko apartheid irangiye. Mugihe amatora yimirije muri Afurika y'Epfo abanyagihugu biteze iki kuri ayo matora n'ikiye bize ko azohindura. Ivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga twatumiye Nestor Bidadanure umuhinga mu vyerekeye politiki yakurikiranye cyane ivyerekeye igihugu cya Afurika y'Epfo ari pari mu Fransa yamara muri uyu mwanya turiko tuvugana ari i Bretagne. Umutumire waramutse?
Waramutse.
Wakurikiranye cyane ibyerekeye Afurika y'Epfo mu gihe icyo gihugu kiko citegurira amatora ku munsi wa gatatu imyaka 25 nyuma yuko apartheid irangiye. Muri rusange ubona igihugu gihagaze gute muri iyo myaka 25?
Muri iyo myaka 25 harabaye intambwe niniya cyane zikomeye muri icyo gihugu, kuko kubwira umuntu yumve ibituma izo ntambwe zikomeye no kwibuka icyo apartheid yari iri gira muri buka yuko hari intwaro nyene kayanyisha miryango nko mwayivuze, hanyuma abirabura bari ibabonwa aba South Africa babonwa nk'abantu b'abanyamahanga kandi babonwa nk'abantu atari abantu abandi, kuko uri mwirabura ntibaba uri mu South Africa, kandi kitwa yuko naho uhagaze aho uba uba Soweto barashobora kuza bakakwibukana bakagusubiza ku gasozi aho uva, kuko ntibitwa kuri mu South Africa, witwa nkaho umenga uri umuntu uri mu gihugu atari icawe. Hanyuma ukora akazi umuzungu yafata agafata nka mukora akazi kamwe n'umuzungu ufata ijana uyafata amajana indwi. Kubyerekeye amashuri uri umwana w'umwirabura ntamwashobora kujya mu mashuri amwe hamwe n'abazungu bajya amashuri atarimo ibyigishwa byose, inyigisho zikomeye nka science physique, hanyuma n'izindi izo ntibazigisha abana birabura bashaka kubana birabura bama batageraho abana bazungu bagera. Nibyo rero iyo ubonye ibyo byose nk'umwirabura ntiyashobora kuza ngo ajye Johannesburg cyangwa Pretoria hageze isaha 6 cyo kumugoroba yabwizwa kuhava atarahavuye baramuhagarika bakamufunga. Kumva rero kugira apartheid ihave abantu bashobora kujya mu mashuri amwe, abantu bashobora kubaho bashatse, hanyuma n'ibindi byinshi byagizwe mu byerekeye kubakira abantu amazu ntabwo nyiniya cyane ngira ntawe ubivuga byose ngo bimare.
Yego,
reka tubandanye tuganira.
Yego, mwavuze ko intambwe ziboneka zashitswe ko muri iyo myaka 25 ugereranije no ku ntwa apartheid ku bijanye n'abirabure, ariko hari ibibazo bikivugwa nk'ibibazo bijanye n'ubukene. Abazungu baravugwa ko muri rusange bakifise ibintu byinshi, amatungo menshi ugereranije n'abirabure, ubugizi bwa nabi bwariyongeye kumbure kubera nk'ugwaruka rwabo birabure bari bizeye ko ibintu bizohinduka. Bavuga ruswa kurya ibiturire kwa ANC ivyo ari yemereye abo banyagihugu cyane cyane bakiri batitaje kwishika muri make mwo mubibona gute?
Yego, nibyo kubyerekeye amaruswa ariho abantu 20% babirabura babayeho iminsi yose ntibafise amadolari 2 ku munsi, no kuvuga yuko babayeho nabi cyane. Rero iyo umuntu yarwanyije intwara y'agahotoro harondeye inyito ye bose, twavuga yuko intambwe yo kuguha gushyira abantu mu kubashyira kugira barengere izo ngorane ubundi barabishikako. Abagizi ba nabi ni benshi, nibyo, kandi icyo n'ikibazo kuko kuvuga ati niba tu hari abagizi ba nabi nuko hari abagowe kubera apartheid ntibihagije. Bibaza yuko ANC ifise mu ruhara nayo, kandi icyo ni intambamyi cyane ku byerekeye kazoza ka Afurika y'Isud. Abatagira akazi ubu ni 27% ku ijana, aho ni ikibazo cyane, kandi benshi na n'urwaruka. Twavuga yuko naho habaye izo ntambwe nini haricari ingorane muri icyo gihugu. Aya matora rero y'ubu nyine usanga abantu bariko barahiganwa, benshi bavuga bati ANC yagize ibyo yari yemeye ntiyashobora kubigira, kandi abandi bakavuga bati harabaye inyuruzwa ry'itunga ry'igihugu igihe cya Jacob Zuma nabo bari bushigikiye. Ibyo rero nibyo bibazo by'ubu muri Afurika y'Isud. Ariko Cyril avuga ati yego twagize amakosa, ariko hari byinshi dushobora gukosora, kandi ko turakosora aho rero niho tugeze.
Yego, tuza ku mirongo ya telefone dufite Theogene, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Irindi zina huri?
Eh?
Watubwira irindi zina nahuri?
Banyita bashyitsi Theogene, ni Nyamasheke mu karere ka Nyamasheke mu gihugu cy'u Rwanda.
Ufite ikibazo, icyumviro?
Ndi igitekerezo navuga.
Yego.
Nuko urebye nyine abanyafurika nkuko babisobanuye, nuko wenda 20% baba babaye mu bukene cyane.
Murakoze.
Murakoze cyane.
Ayo matora mwitegereje mwe mukurikirana cyane ibyerekeye Afurika y'Epfo, mubona bayiteze kwiki cyane cyane abo twari ko turavuga nk'abo bakiri bato nabo bose bafise ibyo bibazo by'ubushomeri?
Ego, abo bakiri bato bose bize yuko icyo bifuza ni uko boronka akazi, ni uko bova muri ayo izo ngorane barimwo. Hanyuma kuri ibyo byerekeye umutekano mu Kenya, aba South Africa bose hamwe n'abantu benshi baba muri Afurika y'Isud atari aba South Africa birabatera ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma icyo kibazo kandi kiratera ingorane ku byerekeye abantu batunze baba bakeneye kuza gukora muri Afurika y'Epfo gushyiramo y'amahera yabo. Yabumvise ko hari ikibazo cy'umutekano birabuza abatari bakikuza. Urumva rero icyo abantu bifuza muri Afurika y'Isud ni uko igihugu cyotera imbere. Ibyo ni ANC yari yaremeye mu cyo bita Charte de la Liberté ariyo programme ya ANC yarwanira bakazi kuri bose abashuri kuri bose kandi bashobora kuvugwa neza ivendia abashida afrika bato bato bifuza kandi nibyo bizeye yuko ANC zashobora gushikako ariko hari benshi nabonyera batizeye ANC muri kino gihe bacha bagenda mu migambwe yitwa DIE Democratic Alliance itwawe na Musi Bayimane cyangwa bagakurikira Julius Malema atwaye EFF Economic Freedom Fighter abarwanira ibogorwa kugira itunga ry'igihugu rishobore kugaburwa muri bose
yego
ah
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Lambe Lambe irindi zina Lambe Allo Lambe Lambe tuamutaye ku mirongo ya telefone dufite Kwizera Kwizera uratwumva
yego ndabumva cyandagira mwiriwe
mwiriwe irindi zina huri
ndi Butumbo
ufite ikibazo ikimvira
se cyumviro kuri kina mazite kuri Facebook ko ntabwo turimo turabumbira Burundi n'isanzu niko bimeze
yego
yego ndetse cyumviro kivuga giti South Africa igomba kubanza kumenya gutandukanya imyumvire y'abanyagihugu bwa mbere bakabanza bagahinduka hagati muri bo kuko nabwo ari leta yo kwama imirategura ibibazo byabo mwavuze ngo afite ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'iki kuki umuntu abaye Burundi agashika South Africa karonka kazi nuko abandi bihugu ba South Africa badakunda gukora ndio kwamaze kumenya abantu benshi amaze gushikayo ntabwo bakunda gukora rero ibyo bwabo banza bagahindura imitekerezo bakamenya kwihangira imirimo bakamenya gukora akazi kabo hanyuma leta ikabafasha kuba bamenya gutandukanya umunyamahanga n'umwenegihugu uko kuba umuntu politike yabo niyo mbi ntabwo ari politike y'abanyamahanga ubwabo ni badatunganya ibintu byabo uko amaze kurondera ubundi buzima mu bindi bihugu bya Kenya usanga umwe n'igihugu aronka akazi imbere y'umunyamahanga ibyo birazi ntabwo ucuza ibintu byo kugira ishari ku munyamahanga yarose akazi ngo nuko wakawuzi
murakoze yego
yego murakoze
yego muhavuga ko iki Nesto
yego ibyo aje kuvuga n'ibyo kuko harabaye abantu mu Banyafrika benshi bishwe kubera amashari kuko abasudafrika baba badafite akazi bavuga bati abo hanze barazi bakaronka akazi twebwe atako dufise ati ntibishoboka ibyo biriho muri Afurika yo hepfo ibintu biriho kandi no mu bindi bihugu atari bike ngira ngo tubara tubibona aho bihugu byinshi bya Buraya nk'ubu bavuga bati abantu benshi bagenda bagatora imigambwe iri imigambwe ikoresha ubwoko cyangwa amadini
ifite n'imigambi n'imigambi yo kugirira ishyara ibibazo byose bata kubimukira
bakabita ku bandi kandi abo bafite ingorane ibyo rero bikenshi biva ku bantu bagira politike ariko gushika ubu sinavuga yuko ari ANC navuga gusa yuko ari ibintu byari bisanzwe muri Afurika yo hepfo izo ngorane zari hasanzwe mu gihe cya apartheid ahaje abantu bavuye hanze bakemera gukorera amahera ma Kenya baca bavuga bati nibo batuma natwe batatwongera umushahara ibyo byaranye by'amashari byaragerageje byarasubiye inyuma ANC yakora cyane igakora ikagira ikigisha abantu ikabumvisha yuko ikibazo ari system ari harondi iyo kwari abantu bagwiza kurwanya iyo rero abanyagihugu iyo abatwara igihugu babataravye neza ibyo bibazo bishobora kuva mu ingorane nyinshi kandi ubu muri Afurika ishyira icyo kibazo cyo kurwanya abandi banyafurika kiriho kandi niko asa rikomeye cyane
dufise he kandi nisabwa Abdul uratwumva Abdul ntitukumva neza uhamagaye uri he
Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba karere ni Rwamagana
ufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro
iyo kibazo nashakaga kubaza kuri urwo ruhande rw'amatora mu gihugu cya Afurika y'Epfo nabazaga ese bena mbe najya mu mbabwire bisabe kuba bazatera intambwe ya kigabo bakemera ibyavuye mu matora ntanda y'umujinya ikindi nabazaga nimba ubwabo bazitoramo indorerezi cyangwa se haruhari kizakorwa ku buryo bazashaka indorerezi ziturutse mu mahanga.
Murakoze cyane, mumwishure.
Kubyene kende indorerezi muri Afrika y'Epfo ntibikenewe cyane kuko bushikuba amatora akorwa neza, ntabikanga ibyo kwiba amatora ibiriho, ariko hari abantu bita ba societe civile benshi bayakurikirana baba bahari, kandi nabo hanze bashaje kuza kuraba uko bigendeka baraza, ibyo nta kibazo gihari. Ibizovamo byose bizakwemerwa, kandi gushika ubu ingorane ntiziri kuri kwibana amatora, ahubwo ingorane ziri gushobora gukemura ibibazo by'abanyagihugu.
Yego. Navugwa ko umugambwe ANC kubera ibintu byinshi wari wemeye utashoboye kurangura, hari abataye icyizere kuri wowe bakaja muri iyo nimigambwe nk'uko mwariko mora yabivuga, nka Democratic Alliance iyo EFF ya Julius Malema. Nikihe mubona ANC iriki izogira muri ayo matora kugira igarure icyo cyizere cy'abanyagihugu bagiye muri iyo yindi migambwe, kuri iyo yindi migambwe nka Democratic Alliance yamaze kugira intambwe ziboneka cyane cyane mu bisagara bikomeye?
Ego, birabye neza kuva Jacob Zuma ANC mukuye ku butegetsi, haragarutse icyizere atari gitonya kuri ANC. Ko bavuga yuko abantu bagera nka 85 basanzwe ari abanywanyi ba ANC bafise icyizere gikomeye ubu kuri uyu mugambwe. Hanyuma ikindi nacyo ni uko mu byo ANC igira ni uko hari abantu benshi batatora ANC ariko bataje no gutora, kubavuga bati nacyo imaze gutora ANC ariko ntibivuga yuko bace bajya gutora iyindi migambwe nka EFF cyangwa ngo batore DA. Ubu rero abakurikiranira hafi ibiriko biraba bavuga yuko bishoboka yuko ANC ironka amajwi agera nko kuri 58 cyangwa 56. Ni ukuvuga rero yuko ibyo Cyril kampanye ya Cyril Ramaphosa abanyagihugu ba benshi bari kubemera icyo babwira. Bon, hanyuma ku byerekeye naho Musi Maimane wa DA, igituma abantu bamukurikira ni uko wewe icyo yashyira imbere cyane yavuga yakoresheje corruption ikijya kunyuruza itunga ry'igihugu, yashyize imbere cyane akavuga yuko ANC ari kije ibyiyumviro byiza imbere, ariko yuko ubu itayikurikiza yavuye ku murongo. Ariko nawe nyine afite ingorane kuko aba South African Nation babona nka umenga umuntu abandanya akorana n'umugambwe w'abazungu ba kera, bakavuga yuko wewe wamushyira imbere nk'umwirabura ariko bahageze atagenda azohindura ku byerekeye ubuzima bw'abanyagihugu. Hanyuma Julius Malema washyira imbere avuga ati naho twa igihugu cyabugowe haisha ari ikibazo cy'amatongo, amatongo ari mu minwe y'abazungu, akavuga bati ku byerekeye amahinguriro cyangwa amafaranga ava mu mabuye. Julius Malema avuga ati ibyerekeye ubwo butunzi bwose bwagweza gufatwa na leta, amaleta akaba ariyo igerageza gukoresha inyungu zivuye muri ayo matunga ikagerageza kuraba ingene yo yakoresha bwirwanye ingorane z'abanyagihugu. Ngaho nawe nyine arafite ikibazo ni uko abantu bafite amahera hamwe n'abazungu bamubona nk'umuntu ashaka kubakumira kandi ashaka n'ingwano. Donc aho niho turi ubu, nico gituma nibaza aho niho tugeze niko mbona ibintu tukamumu by'ubu.
Yego, tubandanye ku mirongo ya telefone. Dufite Reverien, uratwumva?
Ui, ndabumva.
Irindi zina huri? Irindi zina nahuri?
Yo mukiza referee nkabandi ucumbo.
Ofisi kibazo cyangwa cyumviro shikiriza.
Ikibazo nubaza ni kuko bukene numva bugarije amatora nayo urumva ari ubukene yoca agenda gute.
Ego, reka umutumira bishure.
Ego.
Ego ikibazo cyabo ariko baritoza nuko baragenda n'igihugu bakagerageza kumvisha ikibazo gukora kugira batsinde ubwo bukene kuko bari hari byinshi byakozwe nuko twabivuze mu mwanya byakozwe na ANC ariko hari ingorane zindi nyinshi. Izo ngorane rero ibiravye neza urazibona muri Afurika yo hepfo mugabo zina mu bihugu byinshi by'isi ariko ntibihagije. Icyo twifuza cyaba abanyagihugu bifuza ni uko abantu bateye bakabashyira imbere bashobora gukemura ibibazo nyamukuru, ibibazo byerekeye akazi, ibibazo byerekeye amashuri, ibibazo byerekeye kuvugwa neza. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane abantu batwara igihugu badashoboye kuri ibyo bibazo mu nzira aca baba bariko barakora bariko barahenda abanyagihugu.
Murakoze. Dufise yego Aroni nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Aron, uratwumva? Uhamagaye urihe?
Ni Kampala, Uganda.
Yego, ufise ikibazo ubaza canke icyumviro ushikiriza?
Ni kibazo n'icyumviro bwa mbere bwo reka turaramwa ubiri bw'ibihugu bya Afurika tuzanga hose bavuga yigeza tuza tugasangira ibibazo n'ibimwe. Reka ikibazo nafite cyo ikibazo nafite mu kibiri abona twizi aba banyafurika bacu ko mbona kenshi na kenshi usanga umengo bariko barirukana abo bantu b'abanyamahanga ukumva ngo abo banyamahanga si bakeneye ko batatudufasha ibibazo by'ubushomeri indwara ibiki babona aba banyafurika bonyine babyishoboreye. Ikindi kibazo nacyo kigira kabiri ikibazo kijyanye n'uko iyo Afurika y'epfo abantu benshi tubona twumva bagirukira dufate nk'akarere k'Abarundi abanyarwanda nabo muri cyo gufumba abantu bose bavuga ko umengo bwoteho ko kuronta y'ubuzima yega tukaba tumara ko naho hari ubushomeri abo bantu birukirayo uwo butumire yo babyiriki.
Murakoze, reka bishure.
Burya muri Afurika hari ibihugu bya Afurika byinshi bimaze kwiteza imbere hanyuma muri Afurika si bibi byonyine biriho. Urabye nk'igihugu nka Botswana kigeze kure cyane ngira uweje kubaza icyo kibazo yogerageza akaraba ingene igihugu cya Botswana cyifashe. Hari ibihugu nka Ghana biri bimaze gutera imbere cyane ibyerekeye kunyuruza abatunzi b'igihugu ntibikikorwa. Iruhande rwacu turavye i Rwanda tukaraba Ethiopia. Hari ibintu byinshi bikorwa muri Afurika kandi na Afurika Sud hari ibintu byinshi yakoze bikomeye cyane kandi si yose yarabonye yuko ari ibintu byiza. Mu bisanzwe umuntu wese ahaguruka ngo ikibazo cy'igihugu ciwe ngo ni umunyamahanga cyangwa ngo ni ubundi bwoko cyangwa ngo ni irindi dini umuntu atabwenga abafise ibibazo mugabo akihenda agashyira ingorane ziwe ahatariho. Urumva rero ibyo ni ibintu biriho muri Afurika biriho kandi no mu bindi bihugu by'Iburaya kandi aho byabaye byose umuntu abiretse ngo bibandanye birashobora kuzana ingorane zikomeye cyane abantu benshi bagahona n'ibihugu bikamererwa nabi cyane. Nicyo gituma abanyafurika tubiza kumenya yuko turafise ibintu byinshi icyo dukeneye no kugira ishaka hanyuma no kwitangira abanyagihugu no kwitangira igihugu. Yego, naho bajya muri Afurika Suide sinababwira ntibajeyo ariko igikenewe ni uko haba muri Afurika Suide haba muri ibitabo babuza kubandanya bagira uko bashoboye kugira mu bihugu bavuyemo ibintu bihinduke haba intwaro nziza hanyuma zishoboke muri ibibazo by'abanyagihugu.
Yego, Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku matora yimirije mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku munsi wa gatatu tariki 8 z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Ku kibazo cerekeye nk'abanyeshure narasomye ko leta yashizeho uburyo bwo gufasha nk'abanyeshuri bava mu miryango itishoboye kubera amashuri akomakomeye atangisha amafaranga menshi kubijanye n'indero. Ainse kuri ico kibazo mubona yavyifashe mwo gute?
Hari izina byinshi nkuko nababwiye byagizwe kugerekeye amashuri, kwa harubaswe amashuri arenga nk'amajana atanu na mirongo irindwi n'ane kuva bashitse, si make harabaye nk'imiliyoni zibiri z'amazu yubatswe. Ico kibazo mwabagize ariko yari bikeneye kuvugwa. Hari ibintu byinshi byakozwe ariko ikibazo na mahera nk'abo bantu twavuze batagira akazi, urumva ntibyoroshe kubwira abaruta abana baba ku mashuri. Hanyuma muri programme ya ENSE ita Charte de la Liberté ibyo bari bariyemeje no kubavuga yuko abashuri ku byerekeye amashuri ari leta izo abantu batashobora kwiga batarishe. Urumva rero mu n'ubu icyo abantu muri ENSE batanezerewe baba basaba n'uko amashuri leta yotuma abana biga batarishe, kandi kavuga ati abana bavuye mu miryango igowe cyane barondera uburyo uko bashobora kwiga nk'abandi bose. Ibyo rero nibyo ubu ANC yiyemeje gukora, ibyo shyirero yiyemeje gukora kandi ni byiza cyane.
Yego, tugaruka ku mirongo ya telefone. Abraham dute yakamo, Abraham uratwumva, irindi zina?
Abraham Sibomana.
Uri he?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo.
Ikibazo icyimviro?
Ikibazo mfite.
Yego.
Iryo shyaka ni gute? Ni gute biteze kuzateza imbere icyo abazuru bahoze bifuza?
Murakoze.
Ni iki kibazo mfite?
Kumutumira bishure?
Abazo yo mbira neza shese kuvuga.
Wo mbira neza ngo cyo cyase kuvuga?
Ni kumubaza nti ni gute abona aba ibyifuzo by'abazuru bizakomeza kubumbatirwa ku buryo apartheid itazagaruka.
Ibyo byifuzo wabivuga neza?
Ibyifuzo mvuga ni nka kuri kubona abazuru bapfiriye ubutaka bwabo, bapfiriye ishema ry'igihugu cyabo nubwo baje kuneshwa. Icyo bazahora ni icyo ngicyo ni muri ubwo buryo ndi kuvuga.
Yego.
Moyandi bavuga tuvuga abazuru bonyine ko muri Afurika ishize hari abazuru, hari abakosha, hari abagenda, hari nk'imiryango ishika cumi n'ibiri. Ikibazo cyawe no kuvuga uti twagira gutya ubwira apartheid ntizogaruke ngo ishobore gucinyica abirabura muri Afurika yo hepfo. Ngira nawe ikibazo cyanyu gihagaze. Icyo nababwira ni uko burya abantu babwiza ko bakanuye, kuko hari ibihugu byigeze gutera imbere cyane birakomera, ariko abantu batabwiye gusinzira birasubira inyuma cyane, basubira mu zindi ngorane. Burya ibikenewe no kwama umuntu atibagira yavuye aho ageze, hanyuma akamenya n'ibindi n'ibyo atarakemura akabandanya ashaka yo kubikemura. Hanyuma ikindi ashaka kubabwira ku byerekeye Afurika y'Epfo ni uko ingwano ya ANC, igihe ANC kwiragwana ANC yarimwo bose, yarimwo abirabura, yarimwo abazungu, yarimwo abahinde, yarimwo abametis, yarimwo abagore, kandi irimwo abagore irimo bose afite ni ishaka n'umugambwe arimo abashize afurika bose atagukumira. Uburere cyiza ni uko icyo twakwifuka muri Afurika y'Epfo abazungu ni abantu babona nk'aho ari abantu b'abanyabahanga. Ikibazo si surukoba, ikibazo ni politike mbi. Icyo rero twizeye ni uko ibyiyumviro byo kurwanya politike mbi, politike tubaka, politike ibyanisha abantu, politike itaronkera inyishu nziza
idashobora ku kubakira abantu idashobora kurongera akazi abantu idashobora kuvuza neza abantu kuri politike abanyagihugu bogerageza bakayirwanya hanyuma bagashira imbere abantu bitangira abanyagihugu bose ata gukumira umuntu kubera uko barwiwe cyangwa ubundi bwoko bwiwe.
Yego. Ikibazo cy'amatongo muri Afrika y'Epfo ni ikibazo gikomeye cyane, abavugwa ko igice kinini cy'amatongo ashobora kwimbuka akiri mu minwe y'abazungu barimyi n'aborozi b'abazungu. Icyo kibazo President Cyril Ramaphosa akaba kubera kuremerwa na abanyagihugu abirabure akaba yavuze ko bazogerageza kugitorera inyishu bagaheza amatongo abirabure atandishije zitanzwe ku bazungu. Ibyo byaratumye haba impungenge kuko ku bazungu n'abanyamitahe bo hanze. Icyo kibazo ukibona gihagaze gute mu gihe amatora yimirize?
Ego icyo ni kibazo gikomeye cyane gose kandi kitoroshe. Gutanga gufata amatongo hanyuma ntibabahe imitahe nibyo YSF isaba, nibyo n'abantu bamwe bo muri ANC basaba, ko bavuga bati amatungo bafise yavuye mu nuko baje bakadutwara amatongo yacu nayitwekwa niyo dukora hanyuma nitwatumye batunga. Ibyo byose nibyo. Hari ikibazo rero ni nuko muri itegeko shingiro rya Afrika bavuga yuko droit à la propriété sinzi uko twayivuga irimo ati ubutunzi bw'umuntu n'ubutunzi bw'umuntu hanyuma aho rero ifo bagwiza kurondera ingene babigira ariko bikabwirwa amategeko. Hanyuma ikindi nacyo ni uko icyo batabwizwa kwibagira naho nyine batabwiza gukora nabi nuko zibabigira nko muri Mozambique cyangwa muri Zimbabwe, kuko kera Zimbabwe yari cyari igihugu gitunze cyane kandi cimbura ibiterwa byinshi kandi bikayigurisha hanze. Hanyuma ariko igihe habaye ibyo bita reforme agraire ya Mugabe igihugu caragowe cyane hanyuma haratera n'inzara no muri Mozambique byarabaye harapfa abantu bagera kuri miliyoni. Ikibazo rya Afrika y'Epfo ifise ni ingene yohindura ingene yogerageza kugarukira abanyagihugu abarimyi kugira baronke bashobore kubaho neza nabo nyene bashobore kuronka inyungu ishemeye mu kazi bakora kandi hanyuma n'abazungu nyabo nyine ntibihebure ngo bace bagenda hanyuma itunga ry'igihugu risubire hasi. Aho rero hari ikibazo gikomeye, hakaba n'ibindi bihugu byo hanze nka Ubwongereza n'ibindi na Australia biguma bivuga biti nimwatwara abazungu ibintu bafise natwe aho turi tuzagorana tuzagerageza kuzasubira kuzana amahera yacu ngo tuyazane mu gihugu. Urumva rero izi yose ni ntabamye ngira mu minsi izoza mu minsi iza tuzoraba neza aho ANC ihagaze ngene ANC igerageza kuva muri ibyo bibazo bitoroshe.
Yego, tugaruka ku mirongo ya telefone. Frederic Adute Akamo. Frederic, irindi zina
irambeba
uri he?
Ugendana
mu Burundi.
Egome,
ikibazo icyumviro
ari ikibazo mugari nako bakizwanga ni niki?
Yego,
ndagira ngo mukubona ni ko ibyo biraza n'amahirindika aho usanga cyangwa bakubitege ari kuri kirasinzi.
Ndikumva neza wagerageza kuja hano tukumva neza.
Halo.
Halo. Ego.
Nareba navuga nti.
Eh.
Ni aya matora agira be muri Afrika y'Epfo.
Eh.
abashumba yerekane neza ko generasiyo iharuboye uko ari ya yobigize agatima nk'aka generasiyo yaheze ayene zigitangira avuga ni umutumire yotukereraniriza rabye imyaka 25 muri Afurika y'Epfo ukuntu ibi cyatwagwa n'ukuntu muri Afurika yose biba byarakiye bitabirahinduka kuba yatubwiye yuko muri Zimbabwe byaciye bihinduka muri Mozambike biragorana tukaba turiko turaraba turabona neza ko ari ahantu amaindepandansi ameze neza niko tuyakwite ndetse mu bindi bihugu bya Afurika bigenda gute kugira ngo kibaronke akarere keza kw'abo bandi abategetsi bwabo bahuye muri uyu wabo baba batagana
ego biracika guri kare kongera ikicimviro nyamukuru twacumvise mwo mwishurane so
ego nkuko twayivuze mu mwanya hari intambwe nini yazagize intambwe niya cyane iyo uravye nk'ingene aba abantu muri Afrika y'Isiride baronkeye umuti ikibazo cyabo ariko amakungu yose yibaza yuko ingwano igiye gukomera hari maze kagasisi kamaraso menshi akabingwano y'izamoko bitwereka yuko n'abanyafurika iyo bafise abategetsi beza bashobora kugira intambwe zikomeye intambwe zikomeye bashobora gukemura ibibazo byinshi bitoroshe hanyuma icyo nashaka kuvuga mvuga nti ego hari ibihugu byinshi muri Afurika bikiri inyuma cyane kandi nibaza yuko icyo biva ko ni uko hari abanyafurika bibaza yuko indwano ya independence bakurwanya umuzungu babona gusa ko hanyuma umuzungu yagenda umwirabura agacaza agacegera ya politike nyine ikiba gikenewe si kurwanya si urukoba no kurwanya sisiteme mbi ikumira sisiteme ituma abantu bagorwa hanyuma ntiteze imbere abanyagihugu bose sisiteme ituma abantu banyuruza amatungo ya leta amatungo y'abanyagihugu ariko ni byiza kwama tutibagira ko hari abanyafurika benshi bagwaniye ineza ya bose ko hari iterambere mu bihugu bimwe bimwe mugabo y'uko urugendo rukiri rurerure kandi atari urw'abandi ari urwacu ibyo rero ngira niko bimeze muri Afurika kurusha ahandi ariko n'ahandi ni uko nyine hari ibihugu byari bimaze gutera imbere cyane ariko na penyine biri kubirasubira inyuma kubera abanyepolitike baza ibyiyumviro byabo ntibibyo kwandaye ineza ya bose ko ari byo gukoresha amoko urukoba cyangwa amadini ni kwama rero tugabye dukomeye hanyuma twigisha n'abana bacu n'abakiri bato yuko politike iyo umuntu ageze politike ni iyo batarondeye ineza ya bose bari kwaragora abantu atacamariye abantu
yego Nduwimana nawe nyine tumufite ku murongo wa telefone Nduwimana irindi zina
Nifanikeze
uri he
ndi ni Murambi ya Burundi
ufise ikibazo icyo nkiyumviro
ikibazo navuga
yego
ku bw'ibyo burya ubonye iki gihe tugezemo kiragoye usanga abantu benshi nenga baharanira kwikumiza hejuru si byo none
ni ikiyumviro cyane
yego
yego ubandanye
namwe mwa mushika kure rero mwari mukwiye kumushikira kandi umuntu wese akatarashikira ahagaze akavuga ati nta ntabari ingorane akayishikiriza nabyo byofasha mu bantu bakabona ati bwabo ni naka yakoze neza kuvuga ko nk'abantu ba mbere bari bakomeye ntitwarabibonye hari nk'abantu bagerageje kurwanira agateka k'abantu abo nabo turabazi hari nk'abagenda turumba kandi nabo turabishima rero natwe tuvuga ati ahubwo mushyika ari kutuvugira hejuru kugira ibintu bigende neza kari icyo
murakoze ku cyumviro cyanyu eri nawe nyine araduteye akamo eri irindi zina
ni ndacyayisaba eri
uhamagaye uri he
nitura mu giteranyo mu bisanzwe mu ntaramo y'inyo wanga ngenda batira kamondi.
Yego ufise ikibazo bazacyumviro?
Nicyumviro kitanze n'ikibazo.
Yego.
Ngira cyo kuraba ndumva vyema kuba bagiye kwigira amatora no gutsinda tata demokrasi boneke yuko demokrasi baharaniye bakomeje kuyishyigikira. Kabatore nashaka nibaze umutumire ngiragaze kuraba ibya tuvuze kuba kari igihugu n'ibintu bitwara umwanya muremure. Iyo myaka 2025 yabaye namaze nkabikura ko iyo ntwari adacinyitse. Dukanje n'ibindi bihugu menga bari mu kera tuyageje ukundi ibindi bihugu byagiye bironka tuyubaka haraciyemo igihe kirasanga bimwe kuyagira mu myaka 50 umugabo urumva ko akiri ku myaka 25 abatoye nashanda mu baze abona yuko muri viziyo hamwe nabyo nacyo icyo gihugu cyogera ku myaka nka 50 n'ibindi bihugu bigeze ko nabo izo ngorane bari kubavuga nk'ubushomeri n'ibindi ubukene bw'abantu itorero inyishuri tuyageze kuraba n'itebo zo bamaze biyubaka kaba dukanje karaho.
Murakoze mu mwishyure neso.
Ego murakoze nibaze ko ikibazo bagije nticoroshe kuko hari bihugu byagwaniye nka independence ugasanga mu myaka ya mbere ibintu byose biragenda neza ariko ugasanga haje nk'imyaka 2000 haje abandi bantu ugasanga baravyononye. Nibaze ko ikibazo ni iragi ingene abantu bakunda igihugu bafise ubuntu barondera ineza ya bose ngene bakora kugira iyo bamaze gukura bakagenda basigira abandi basigaye bamenya iyo igihugu cavuye bakamenya ngene abantu bitanze bakamenya yuko mu buzima bwabo nabo batabwirizwa babwiza kubandanya iyo nzira hanyuma kandi bakamenya yuko kurya bivuga nyine iwacu nk'i Burundi bavuga bati igikomeye no gusiga izina no kuvuga iyo bavuze ati no gusiga izina abashaka kuvuga ati no gusiga akarorero keza ugasiga wigishije neza abana kandi wabahaye uberetse yuko ubuzima bwawe wamirwanira ineza ya bose kuri umuntu w'ubuntu. Aho rero iyo abantu barwanya ariko bakibagira kwigisha abandi bakibagira kwigisha abakiri bato ngo bamenye iyo bavuye bamenye ingene bifata kugira ngo bafate ibintu bikomeye mirenengwe aho rero igihugu kirashobora gusubira inyuma. Rero kwigisha kukibagira abitangiye ibihugu bya Afurika no kwama twiga turaba uko bagize kugira bashobore kubogora ibihugu byabo ibyo birakenewe cyane naho tubyibagiye ibyo ibibi amabi yose tubaza twarengera ashobora kugaruka.
Murakoze Eric, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Irindi zina aho amagabiri
akiwana Eric muri Kigali Kicukiro.
Ufise ikibazo canke intererano?
Nebo ni igitekerezo.
Yego.
Ngo nagari South Africa yonyine urebye no mu bindi bihugu byose bigize umugabane wa Afurika navuga ko ikibazo cy'ubushomeri cyugarije cyane cyane urubyiruko urebye ntabwo barisanga ko babasha gukora ngo biteze imbere bitewe n'imiyoborere bafite mu gihugu imbere cyawo. Bityo rero ibintu Afurika tugiye gukora ndabona rwose ntacyo bitwaye.
Murakoze.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 1 6 9. abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku matora y'imirize mu gihugu cya Afrika y'Epfo muri indwi ku munsi wa gatatu tariki umunani z'uku kwezi harangiye imyaka 25 intwaro kuryanisha imiryango ya apartheid irangiye muri icyo gihugu. Kuri telefone dufite Pascal Batumva. Irindi zina huri. Ufise ikibazo intererano.
Intererano no kurangiza kuri ipfuruza amatora meza nk'aho merereye iyo kagiye no gukora twe mu Burundi twayagenje. Nitere yuko nawe umwe mu gutegura amatora atagererano zo hanze n'imishitsi nk'uko mu Burundi mugendera cyangwa byagenze. Hama nk'abaza ati kuza iyo bene amatora ya kabiri niho wagize yagomba kuba ati nk'icyitegererezo nk'igihugu bifuza tubabera nk'akarorero nk'akarusi tuvuge igihugu babona cy'icyitegererezo muri Afurika ku bijyanye na demokarasi n'inzi z'amatora igihugu bafata kome referanse yabo nk'umutumirwa n'igihugu abona kigira amatora meza wewe abona n'ibyo kifata nka referanse. Hama hifuza yuko mbere yuko babica kwa mu Burundi tutawumva mbanze numvinisha mutamba. Murakoze.
Murakoze. Ejo mwishure Ernesto
ndabumvise neza.
Yabajije ngo igihugu mubona cyofatwa nk'akarorero kubijanye na demokarasi no gutegura neza amatora muri Afurika.
Icyo kibazo nticyoroshye kuko burya nta gihugu usanga kimeze nk'ikindi. Igihugu cyose gifise kahise kacyo, ugasanga niyo abantu bavuze demokarasi bose ntibayumva kumwe, ariko igikenewe n'uko novuga n'uko iyo abantu bagiye gutora cyangwa iyo abantu bagira politike niyo bariko baraharira baharira ibyiyumviro byiza byo kubaka kugira hanyuma bakaja imbere y'abanyagihugu bakabumvisha ingene ivyo bakababwira bati ibi ni vyo vyiyumviro dufise ku vyerekeye kurwanya amarushwa ubushomeri. Ati ibi ni vyo vyiyumviro dufise ku vyerekeye kurwanya kugira abantu bashobora kuvurwa neza bose, kugira abantu bashobora kwiga neza igihugu cyacu kishobora gutera imbere. Uko niko tuzobwira kugira ubuto ivyo kwiba ntibibandanye. Iyo rero abantu bariko baraganira bariko barahiganwa ari ivyimbiro byubaka bihiganwa, ivyo rero baba bari muri demokarasi y'ukuri. Kuko ikibazo amatora ni ikintu gikenewe cyane, abanyagihugu bagwizwa kwitorera abatwara, ariko ntitubwiza kwibabira yuko ari igihe n'amatora ashobora kuzana abantu babicanye kuko baba bakoresheje ubwoko. Tumaze kubibona mu bihugu bimwe bimwe byo mu isi, ugasanga abicanyi baje batowe n'abanyagihugu ariko bakaza ari abantu baje kwiba baje gutoteza abantu baje gukumira. Urumva rero ntibyoroshe. Nibaza yuko ikintu iyo tubonye Afurika uko imeze tukabona n'ibintu bikorera mu isi tukuza kuvuga duti abantu bose bashaka kujyanisha abanyagihugu, abantu bose badafishe ibyiyumviro byubaka bashaka ari basumirinda abo bose tugeze mbere uko dushoboye kubwira haba amategeko atuma batatera ingorane batabandanya batesha umwanya abanyagihugu. Niko ndabibona.
Yego. Hermine Gide ari ku murongo wa telefone. Uri he? Irindi zina?
Ndi mu Rwanda Kigali.
Ufise ikibazo? Imana yari mu Misiri. Yego. Ufise ikibazo cyangwa ikimvi?
Ni ikibazo.
Yego.
None ndabaza ibyo ishyaka rya ANC niki byaba biteganya nyuma yuko bari kuvuga yuko bajya bishyurira abanyeshuri cyangwa se ngo gufasha aba nubakiye urubyiruko kuva mu bushomeri nizihe ingamba bateganya kugira ngo bajyanye ubwo bushomeri cyane ko tubibona muri Afurika yuko hagenda habaho imihigo nk'iyo ngiyo bikarangira batayiha igihe twagiye tubibona mu bihugu byinshi bateganya muri rusange
murakoze cyane mu mwishyure
ego nk'iyo wumvise bavuga bati ku by'amatongo turakeneye yuko inyungu zivuye muri ayo matongo zigabugwa abandi bakavuga bati hari igihe kivuga ati tugiye kurondera amahera ayo mahera tuyashyire mu kubaka inzu mu kubaka amahinguriro usanga rero ari ibyo hano ikindi nacyo nyine no gufasha abantu bafise ibyimbiro bashaka bamaze kugira ibyimbiro bafise ibyo bashaka kwikorera hakaba hari amahera abafasha nuko abantu bashobora kubikora ariko kubwira ibyo bintu byose bishoboke urumva yuko ifoko leta iba ifise ibyo byimbiro kandi ifise ishaka mu kurwanya ubushomeri hanyuma iyo rero leta ifise iyo shaka kandi ikagira n'uburyo kandi ubwo buryo bukaba buva kugerageza gukora kugira inyungu zivuye mu buzi bwinshi zivuye mu mifuko gusa y'abantu ba Kenya ariko leta ikavuga ati natwe ubwo buryo tugeza kuba tubufise kandi ikabukoresha ku neza ya bose ibintu birahinduka ariko ibyo uvuze nibyo ikibazo cy'ubushomeri kirakomeye cyane kirakomeye muri Afurika kirakomeye mu isi ariko ntibivuze yuko atabihugu byashobora kubikemura hariho ibihugu bitari bike bimaze kubikemura nibaza yuko umuntu ashatse kuraba uko bakoze ashobora kubikurikiranira hafi turashobora kuvuga ibihugu nka Singapore turashobora kuvuga ibihugu nka Norvege turashobora kuvuga ibihugu nka Finland ndetse na Suede kenshi usanga rero hari leta zikomeye cyane zigerageza gufasha gufata ibyo bita benefice hanyuma ikazikoresha kugira iteze imbere abanyagihugu ntibyoroshe ariko birashoboka
yego radiyo y'ijwi ry'amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga ku matora muri Afurika y'epfo y'imyaka 25 inyuma yuko cyo guhugu cikuye ko intwaro karyanisha na miryango ya apartheid witegereze imigenderanire hagati y'abazungu n'abirabure muri Afurika y'epfo muri iki gihe muyibona gute ko igihe ANC yatsinda amatora mu mwaka w'1994 abazungu hari abari bafise ubwoba benshi sinovuga benshi mbwa habavuye mu gihugu baraja mu za Australia mu Bwongereza na ngaha muri Amerika baziko kubera impungenge baziko abirabura bazobihora ko ibintu vya gutyo muntu ubu bihagaze gute
hari benshi bagiye kandi cyarumvikana kuko bavuga bati abitwa ko ari abirabura n'abazaca bihora barahunga baje muri Australia bayivuze muri Amerika no muri abandi baje mu Bwongereza ariko bamaze gushikayo bamaze kubona uko ibintu bigendeka benshi baragarutse ariko nk'icyo kibazo cy'amatongo hanyuma ikibakira ni kibazo kitoroshe kuko hari benshi batewe n'abirabura bavuga bati harageze yuko ibintu bihinduka bagaca bagerageza bakabatera hanyuma akaba n'abahasiga ubuzima ni byarateye icyuka kibi ariko nibaza yuko icyo ndashaka kwigabira kuko kenshi muri Afurika abantu bashyira imbere ibintu biri gusa bitagendeka bakibagira n'ibigendeka birabyo muri Afurika isidi ubu usanga abanyeshuri birabura n'abazungu bigana usanga mu gihugu hose bakorana bakorera hamwe kandi ubirabye neza urabona yuko na icyo bita national party ibyo abantu ba burya mugambwe watwara apartheid kera byaense maze gufata ishitse ku butegetsi igice cyawo cyaciye cinjira muri ANC ikindi cyavuyemo irya Democratic Alliance twabye tuvuga donc gacovuga ki kandi no muri ANC mu bazungu hari n'abandi bazungu kandi nabo nyene mu kino gihe bagowe batamerewe neza arabirabura batumvise cyane nk'ubu igice mirongo ibiri cy'ubutunzi muri Afurika ishize kino minwe y'abirabura kumva rero hari abirabura batunze cyane hakaba n'abazungu nabo nyene ari bishomeye bafite ingorane nibaza yuko hari ibintu byinshi byahindutse mu migenderanire ya bamwe n'abandi hari n'ingwano hari n'igihe kenshi usanga bari kumwe ariko baravuga bati ibintu bihinduke have byo kunyuruza itunga ry'igihugu ugasanga bariko bari hamwe bageregere bagerageza gusaba yuko abanyeshuri bagowe bashobora gufashwa na leta ugasanga ibintu byinshi bari kumwe kandi niko byamye no mu ngwano igihe hari ingwano abirabura kwaragwanya apartheid abantu barabyibagira cyane ya ANC ari mu bazungu kandi abazungu bari hose bari muri direction ya ANC mugabo bari no mu bagwana harimo abazungu benshi nibaza rero ko hari ibintu bihinduka atari bikenya muri Afurika yo hepfo bwahisha ari turiza yuko abazatwara Afurika y'Isidi yeje batazakoresha ibyo bwoko kubera ashobora gutuma igihugu gisubira inyuma.
David unyarutse ubwirinzi zina nahuri n'ikibazo cya intererano unyarutse umwanya uragiye kurangira
ndi Nyamirambo hano Kigali nandaga kubaza uturu tubiri akambere no kuvuga ngo ese hari abantu bo muri South Africa bo mu gice cy'abirabura bayobowe n'uwitwa Malema Freedom Fighters iyo wumvise imyumvire yabo wumva isa nkaho ishaka kwihora ku bazungu nubwo baba bafite ukuri bwose ariko bumva ko bafite akanda k'umujinya cyane ese umutumire abona iyo myumvire muri Afurika y'Epfo ikomeje kuba myinshi itatera ikibazo gisa nkaho kizazana ikibazo muri Afurika y'Epfo aka kabiri ni ukuvuga ngo Afurika y'Epfo bivugwa yuko yagize uruhare mu isenyuka ry'ubukungu muri Zimbabwe ndashoboje kugira ngo ikomeze igire ingufu nyinshi igihagararo muri ako karere ibyo kuvu byaba ari byo cyangwa ni ukubeshya murakoze cyane
mumwishyure muri make neso
icyo kibazo cya kabiri sinzi ubuhanga rwa Afurika y'Epfo mu byabaye muri Zimbabwe ariko ku byerekeye uvuga uti ego iyo barema ariko aravuga barumva yuko hariho nk'ikindi cyo kwihora kandi hari n'amajambo amwe amwe yigeze gukoresha babaza cyane abantu baratema ubwoba abantu benshi cyane ikibazo muri Afurika y'Epfo muri Afurika si ubwoko si idini ry'abantu si urukoba ikibazo ni politiki ni intwaro reka twizere yuko Afurika y'Epfo kurya yari yatanguye igihe batsinze apartheid hari Nelson Mandela hari Oliver Tambo Walter Sisulu n'abandi barabashinga ntaye b'ubuntu twizere yuko abo bantu bakiri muri Afurika y'Epfo yuko Afurika y'Epfo y'ejo izo ba iri mu minwe y'abanyafurika bakunda abanyagihugu babo batavanguye kandi akabona abantu bakaba abantu b'ubuntu.
Yego, murakoze cyane ya mutumire wacu Nestor Bidadanure umuhinga mu byerekeye politike yakurikiranye cyane ibyerekeye igihugu cya Afurika y'Epfo aba iparimo mu Fransa muri uyu mwanya tuvugana yari muri Bretagne. Dushimira rero mwese mwashoboye kwirikira iki kiganiro abaduteye akamo bazi ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro n'umutumire rero wacu tubifurije mwese kugira ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika kurindira rero mwese ko mukurikirana ibiganiro biri imbere ndabifurije umugoroba mwiza.